Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 9 munyonyo n'umwaka 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 umugwi Severu jejwe kumenya ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi uzotanguza amatohoza mu ntara zitandatu yo kumenya abantu bishwe n'abagiye mazima yongo kuva ku bakoloni gushika mu 2008 shirahamwe ya Aste Genocide Cirimoso gisata cha Canada ibona ko umugwi Severu mu gukora ayo matohoza yo kurondera abakoze ibyo byaha barukwiye guhera mu biro by'umukuru w'igihugu basaba guhabwa amasezerano y'akazi nyuma y'imyaka 4 bakora atayo bafise abona abakozi bo mwishira hamwe Odekati je guteza imbere igitegwa cikawa abo bakozi basanzwe bakora akazi yo kwegeranya umwimbu w'ikawa bavuga ko ari bo bonyene mu bakozi b'iryo shira hamwe bakora badafise amasezerano y'akazi nayo mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku rumuri rw'amahoro rugeze ku nshuro yago ya 18 batangujwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 munyonyo aya n'ayandi ni mukanya sambikana
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasubiye kubaramutsa umugwi Severu jejwe kumenya ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi kuri uyu wa mbere uza igerekerezo rya 11 munyonyo uzotanguza amatoza mu ntara zitandatu zigize igihugu arizo Makamba Rutana Ruyigi Karusi Muyinga na Kirundo ni mu ntumbero yo kumenya abantu bishwe n'abagiye mazima yongo magume yashikiye u Burundi kubwe cy'abakoloni gushika mu mwaka 2008 cyamenyeshejwe ejo na Pierre Kavin Ndayicariye arongoye uwo mugwi avuga kandi ko ayo matohoza azokwerekana n'abakoze ayo mabi tumukurikire
iyo rusansuma izotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 munyonyo 2024 yerekeye intara zitandatu Makamba Rutana Ruyigi Karusi Muyinga na Kirundo ku munsi wa mbere uza niho tuzocagura abakozi bazodushigikira mu mitumba yose igize izo ntara mejeje kutondagura aha dusabe abarundi batumve neza iyo rusansuma ije ikurikira iyabaye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 mu ntara za Cankuzo Rumonge na Bururi
ishirahamwe Aste Genocide Cirimoso gisata cyo mu gihugu cya Canada rivuga ko abakoze ibyo byaha umugwi Severu wari ukwiye gutangurira kubaronderera mu nzego zikuru zihari muri kino gihe uhereye mu biro by'umukuru w'igihugu iryo shirahamwe riguma rinegura ingene umugwi Severu ukora amatohoza yawo rikavuga ko ukorera ku matariki wishakiye ukareka yandi ku ntumbero yo kubiba urwanko n'amacakubiri mu Barundi dutega amatwi Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishirahamwe Aste Genocide Cirimoso igisata cyo mu gihugu cya Canada
nimba koko iyo wari umuntu agomba kumenya abagandaguwe n'ababaganda kuko abantu ntiwo bariyahuye reka tujye twamuterera agenda ahere mu biro by'umukuru w'igihugu amanuke ku nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano atore urugero rutonde rw'abahoze mu migwi y'abicanyi yita ngo n'abagwanyi nabo bari kubonye ubwoko bariya bose abari bo yandika amaze kukwiza ibyo aca bibika asanzwe bitsibindi dusanzwe tuzosora yuko umugwi wo kunywanisha abarundi no kuvuga kuri byukuri utaruri mu kwakwa CNDD-FDD fidifuka igihugu munda uno munsi uzoze ubikoreshe ariko ntabe aja guhera mu misozi arenganye abanzi aho baba nico bakora n'amazina yabo cyeka bicambere ica kabiri kuba yabyadukanye mu mwaka wa 2024 bari mu kiringo no kwita ca kabiri nimba tari ca gatatu ko murabona yuko aho barangije kiringo cyabo ca 2018-2022 barabongeye abongeye kwa bari bakuye barasubiriza nuko uwo menga ariko mu maso makungu ngo bagira bakore nya gukora twe kuva bagitangura gukora no twabwira tuti ariko bakora batagenywa n'abantu bo baroheretse yuko bajaganye n'ubu n'ikindi kimenyetso cyo ariko barajaganye ibyo bikerekana yuko cya bindi batanga ngo baratanguje umwaka wo gutangurira ku gutohoza bakakora kuri 62 baje ku 1885 twe twari tuza ahubwo yuko bari kugira bati turagiye idonido umwaka kuwundi systematiquement mu France iyo baba abagomba gukora systematiquement et méthodiquement kuvuga ku buryo butomwe kandi buzwi mu buhinga bwo gutohoza ibyo byo gutorera 72 bagasimbira 65 bacagaruka kuva kuri gushaka kuri 2008 bari gutora nka karoro bati turahereye 2008 tugiye dusubira inyuma umwaka kuwundi umwaka kuwundi ku buryo atazobwira ati barasinze canke bakabahereye ke nibyo guhuma amaso amafungo n'abarundi yuko bitako ariko barakora kuko kujya twatangiye tubivuga ariko nsozera ndabivuga baretse gukora ibyo bakwiye gukora bakaza gukora bidakwiye gukora cyo bituma rero nimba bagomba kwandika bagomba babishwe hamwe na cancana n'ababishwe nibahere ku mukuru w'igihugu wa CNDD-FDD n'atari umukuru wawe yari mu burongozi sabu yo kuyitunga na gisirikare barenze ko bajya bari bafatanije kurongora inteko ashe atoga mu gipolisi no mu gisoda abari hahera asha duhugura rutonde n'utuje tumenya koko ko bagomba kumenyesha kuri mwe
nuko ninabwiye mu ntango zano makuru y'imidogo n'imyinshi mu bakozi bajejwe kwegeranya umwimbu w'ikawa bawukura mu myunga bawujana ku mahinguriro y'ikigo Odeka kijejwe iterambere ry'igitegwa c'ikawa abo bakozi bavuga ko bamaze imyaka irenga 4 atamasezerano y'akazi bafise kandi ngo bakorera ishyirahamwe rya leta rifise ubutunzi bwinshi basaba leta ko yobarenganura n'inkuru ya mugenzi wacu Eveline Mukeshimana
abo bakozi bavuga ko aribo bakora akazi kenshi aho ngo bakora ijoro n'umutaga bamanuka mu myonga kwegeranya ikawa bagahembwa intica ntikize amakuru ava muri abo bakozi akavuga ko bitumvikana ingene bomara imyaka 4 irenga atamasezerano y'akazi bafise kandi bakorera ishyirahamwe rikomeye rya leta ryinjiza amafaranga y'agaciro basaba leta gutorera umuti ico kibazo
basaba ko leta yoyifata mu minwe bakaturenganura kuko twararenganijwe muri ndeka nzima nico dusa n'abafite akazi gahambaye gusumba abandi nico tukora akazi ko mu mwonga nitwe twegeranya umwimbu w'igihugu dukora mu biterwa gishorwa hanze kikazana amadolari nitwumva rero ingene ariko dusa dusuzugurwa tugakora amezi abandi bakora bakivuza asirasi ikaba ibarihira natwe tukaba dukora atasirasi atakwivuza n'ibyo by'ikibazo ari wo bikoresha muri ka gashahara basanzwe baguhera
kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo Inzamba Agateka Kawe twagerageje kurondera umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Odeka kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa
Inzamba
mwanyo higaniro ku isoko mu higaniro cuno munsi tugaruka urumuri rw'amahoro rugeze ku nshuro yago ya 18 rwatangujwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyo mwaka 2024 ku isoko mu gishikirizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyo umwaka wa 2024 niho hatangutwa ku nshuro ya 18 urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga cy'umupira w'amaguru urunani cyo muri komine Buganda intara ya Shibitoke. Ugo rumuri rukazogendera igihugu cyose hisunzwe indinganizo nshasha y'intara z'u Burundi ugo rugendo rushe rusozerwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 mu nyonyo umwaka wa 2024 ku kibuga cy'umupira w'amaguru igatwaro mu ntara ya Kayanza inyuma y'imyaka 17 iheze ico gikorwa kiba ku mwaka ugurumuri ko mahoro ngo bahari byamwe rumaze kwama abanyipolitike mbega babivuga kwiki ivyo bibazo byose nibyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyo umwaka wa 2024 mukaba mugishikirizwa na Jewe bya gahungu kaze
Mabire, Babe, you must
Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rutangujwe hasigaye amezi indwi ngo Burundi buje mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ari nacyo gituma hatuwe icivugo Abarundi bitorere indongozi zizodushikana ku mbonakazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine buteye imbere mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu mu nyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane Ingenieur Epipode Baranyikwa arongoye umugwi utunganya urugendo rw'urumuri rw'amahoro yasiguye ko urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzoba ari urwo guhimiriza Abarundi kwitabira amatora atekanye kandi aciye mu muco
urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo ku nshuro ya 18 akanya ko gutumira no guhimiriza Abarundi bazotunganye kandi bitabire amatora meza atekanye atunganijwe mu muco kandi yitabiwe na benshi atagahato
Bamwe mu banyepolitiki b'Abarundi barerekana amakenga bafise ku bijanye n'akamaro k'urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro Tasya Sibomana ari mu mugambwe Iprona yemeza ko atakamaro arabona ubwo rumuri rumaze kumarira u Burundi n'Abarundi atarakajyo ku gusesagura amafaranga y'umurengera muri ibyo bikorwa
ikintu bashyizeho ngo kirafise intumbero muri kazoza bavuga bati tugomba gushika hariya aho wari gushobora kuvuga uti imyaka 18 iheze turaze ihagiro bari bihaye bashitse hehe hari utiki ingorane ziriho nigiye umuntu yonyanyura iki no kuraba integuro leta ibifise ari nacyo gituma hari naho usanga bimwe bimwe bikorwa nabi cyangwa ntibikorwe kubera atawumenya ati iki tuzokibaza nde kuva ku ntango gushika ku iherezo none uwoza kubaza parlema twari yijejwe gukontorora ingene leta ikora igombye kuraba amahera yakoreshejwe muri ibi bya sambudora ihamagara umushikiranganji ayo mahera ategekanijwe hehe nibibazwa bategereza kubibazwa amategeko ariho bamwe bamwe bose icyo bajejwe kiriho nibabaho uburyo hanyuma umuntu amenye icyo umwe wese ajejwe n'icyo abazwa igihe kitakozwe kuko ibyo byose bisaba amahera kwari ubwo rumuri rutwara amahera kandi ndazi ko atari make
niko babibona no mu mugambwe ipedetika mibanga wemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Kasim Abdul awurongoye abona ko ibibazo u Burundi bufise n'ingaruka zavyo bitazoronka inyishu biciye muri urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro
kugeza uno munsi nta kintu tubona ubwo mukigwa bo burazana mu gihugu kiretse mbere ahubwo ko yuko twe dusanga harimwo gusesagura amatungo y'igihugu kuko urya mugwi bita ngo ni intwara rumuri n'abantu benshi izo n'abantu benshi duharuye mu minsi bamara hafi ukwezi ugaharura igitoro bakoresha ugaharura amafaranga bakoresha mu mahoteli bakoresha ugaharura uburyo bukora urabona yuko ari amafaranga menshi cyane rwose igihugu gikoresha ariko ugiye kuraba ku rubuga mbega none umusaruro byazanye n'uwuhe ntubona hamwe no cyafatira ku kucivugo cy'uno mwaka biraboneka yuko ari imyamamazo ufatiye ku kucivugo urabona ko ari imyamamazo izo bitanguye kuba kuko urabye n'abagize n'ujya mu kuya bari mu n'ujya mu w'intwara rumuri sinzi kuba bari ku kazi ka minsi yose k'igihugu cyane kwa kazi baba batumwe mu yindi nzira cya kabiri kimbega none zyo kugwa gute igihe igikorwa cyakakaje kiba kizana mu gihugu ntako ndi byazo ko kwa cyese kwihagarika
utega mu genzi cyabiyo bito yawe nakuno muyo
muhejeje kwiyumvira yuko inyuma y'imyaka 17 ubwo rumuri rw'amahoro rugendera abanyagihugu rutarashika kwihangira rwihaye abanyepolitiki bakaba bacibaza ku kamaro kago baravye ibibazo u Burundi bufise Ninonga haduce dusozerera ikiganiro ku isoko bari kumugishikirizwa na Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho butaha
cari kiganiro kwisoko.
Imbere yo gusozera ano makuru dukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na Odas Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ikaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. SOS Media janditse kwibura ry'igitoro bituma abakozi ba leta n'abikorerutswa abo bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu batakija kuraba imiryango yabo basize mu gisagara cha Bujumbura. Iyo bishitse bakagenda naho bavuga ko gusubira ku kazi bibagora cyane kuko bacererwa kubera kubura imiduga ibunguruza kubera ibura ry'igitoro. Kubijanye n'iryo bura ry'igitoro nkuko SOS Media kibandanya kibivuga ngo nta myidogo y'abanyagihugu ikihari kuko ngo naho bo kwidoga atanyishu bimirije kuronka. Abatari bake basigaye bahitamwo kugenda n'amaguru kandi ubuhoho ngo nta nico bikibabwiye. Tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu canditse ku mutekano muke wibonekeza mu masoko ya kijambere yo mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoki. Ngo ayo masoko ngo nta matara agira kandi bigatuma abasuma abiba ibidandazwa bakongera bagakubita n'abasanzwe bacungera iyo soko. Ku masoko rero ashika atandatu ari muri ayo makomine atandatu nyene iyo ntara ngo nta nimwe harimo umuyaga nkuba, ibyo bigatuma ngo busuma buba bwinshi. Mujye bugorobye abadandaza bihutira gutaha hakibona kugira ngo abasuma ntibikike mu gahumbezi. Ubwo busuma ngo bukaba bumaze kwibonekeza mu masoko yose agize iyo ntara ya Cibitoki. Abacungera ayo masoko ngo baramaze kurengerwa kuko abasuma binyegeza ahatabona, eka mbere ngo na bamwe bamwe mu bacungera ayo masoko ngo baramaze gukubitwa barakomeretswa nabo bavizi ba nabi. Burundi Eko naco canditse kubijanye n'igisata cyo kunguruza ibintu n'abantu gikeneye kunagurwa kugira ngo igirire akamaro igihugu. Ico kimenyesha makuru kivuga ko amabarabara asanzwe canke y'indarayi inzira zica mu mazi canke mu kirere biye kunagurwa. Ibyo ngo byotuma Uburundi buronka ingenzi ico kimwe n'ibidandazwa byinshi amafaranga y'agaciro akinjira. Ihanahana ry'ibidandazwa yokoroha hagati mu gihugu hamwe no mu karere ka Afrika yo hagati. Ibyo tune dukundane mushikiranganje byajejwe harimo inyubako umugambi wo kubaka ibarabara y'indarayi umugambi basangiye n'igihugu cha Tanzania umaze kugera kure. Ikiyaga cha Tanganyika gihuza Burundi, Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia ni kimwe mu bifasha Burundi gushorera ibidandazwa byabwo mu bihugu nka Zambia, Zimbabwe, Botswana na Afrika y'Epfo. Kubwo mushikiranganje inzira yo mu kirere yari ikwiye gutezwa imbere. ABP Info imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. ABP Info kivuga ko amajambo 60 aherutse gushirwa ahabona agiye kwiyongera mu rurimi rw'Ikirundi. Ayo majambo yatowe mu isekeza bise curi jambo, isekeza ryabaye kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icenda uno mwaka mu ntumbero yo kugwiza amajambo y'ururimi rw'Ikirundi. Napoleon ashakiye yararongoye iryo sekeza avuga ko Ikirundi kizotezwa imbere n'abarundi bonyene mu gutora amajambo mashasha bafatiye ku bihe bigezemwo, haba mu butunzi, mu bucamanza, amagara y'abantu, inkino n'ubuhinga, uburimyi, ubuhinga bwa none hamwe n'itumatuma. Nako aha rero niho tugabukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Udasa Nimbona mwari kumwe abanda bifurije kuronerwa aho muri hose naho gutaha kuri Radio Inzamba agateka ka.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino nga harero kubyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozera ano makuru. Nkabashimiye bagenzanje bamfashije kuyaterurukanya na mwebwe mwese mwaduteze yombi mugire aho muba mwubahwe mubanyu no mubyanyu mugire na weekend nziza na gahwane.